bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabura mkinja nchuti wa kunzi muteza matu kibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe
amungiye kuraba abantu baraza barayora ibyo ariko biraseseka ariko bayora nyene ibyo ariko biramenyeka bya ariko biraseseka hasi nabari mu mugazo barashikiriwe bashye.
Numwe mu banyagihugu mu ntara ya Karusi avuga ku nsanganya y'umuduga itwara igitoro yaraye ibereye ku ibarabara rihuza intara za Karusi na Gitega. Abagera kuri 50 barakomerekeye muri iyo nsanganya. Turabigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Intara ya Mwaro ivugwamo ubwinshi bw'abana mu masomero, abagera kuri 6 barasangira intebe imwe, abana bati biratugora, abigisha ati natwebwe ntitworohewe.
Bagoma bagwana kandi bakagoma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi.
Bora bagoma bayisonera ikaye y'iwanje ubu ndayikure
bakanyavura ko nandikira ku ntebe.
Izo nkuru zose ziri mu zo tugaruka ko handi hato, ariko ndababwire muri make kuko uno munsi turiko turahimbaza umunsi wahariwe umwigeme. Abagera kuri 67% mu Burundi bafise imyaka 15 na 19 baramaze kwibaruka. Nimuze gucikwa n'inkuru twabateguriye kuri uno munsi. Ariko mbanze ndababwire muri make kw'igihugu ca Liberia ku munsi wejo ciriwe mu matora y'umukuru w'igihugu, ibiharuro vyavuyemwo bitegekanije kuzotangazwa mu ndwi zibiri ziza. Imiliyoni zirenga gato zibiri z'abanyagihugu nibo biyandikishije gutora. Uzosubirira rero Ellen Johnson, umukenyezi wa mbere w'umunyafrika mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa nshingiro vya Liberia vyararangiye. Departement ya Leta ya Amerika ikavuga ko ayo matora ari intambwe ikomeye cane Liberia iteye, aho buzoba bubaye ubwa mbere hagiye kuba ukubisikanya ku butegetsi muri demokarasi. Abakandida 20 nibo bariko bahiganirwa ico kibanza. Ababikurikiranira hagufi bakibaza ko atanumwe azoshikana amajwi 50% mu gice ca mbere, ko bishoboka ko hazobaho igice ca kabiri mu kwezi kwa 11. Imihari itari mike yitwaje ibigwanisho muri Centrafrica kuri uno wa kabiri yarasinye amasezerano yo guhagarika intambara no korohereza uruja n'uruza hagati y'ama prefecture abiri yo mu gice cha hagati gishira ubuseruko. Kubw'intambara abanyagihugu barahunze uko ako karere bashigwa mu makambi aho bari mu bukene. Ayo masezerano abwira abo banyagihugu kugaruka mu ngo zabo, ivyo bikaba byashikirijwe n'umwe mu basinye ayo masezerano ho mu hari UPC uvuga ko urwanira inyungu z'aborozi bo mu bwoko bw'abapel. Mwibuke ko kuva mu mwaka wa 2013 Centrafrica cinjiye mu njyane hagati ya moko, inyuma yaho François Bozize akuriwe ku butegetsi n'imihari Seleka yavuga ko irwanira inyungu z'abayisilamu. Ivyo byatumye iyindi mihari irwiriyemo abakristo nayo nyene icifata ibirwanisho bagatangura gutana mu mitwe. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ari wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze urubanza rw'abagize umuryango wa Rwigara gongeye gusubizwa inyuma ku nshuro ya gatatu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Burundi. Abantu 50 aribo baraye bakomerekeye mu isanganya ry'ikiduga gitwara ibitoro ku ibarabara rihuza intara za Karusi na Gitega ahitwa Inyamabuye ni muri komune Shombo y'intara ya Karusi mugihe hari amakuru yavuga ko hoba hari abahasize ubuzima mu gipolisi barabibeshuza bakavuga ko 15 ari bo bakomeretse cyane naho rero umugabo w'ubwenegihugu bwa Tanzania yikekwa kuba ari we yateje uwo muriro gipolisi kiramaze ko kiremeza ko yamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza umenyesha makuru wacu Karusi Fidel d'Antoine Sabimana yanyarukiye habera iryo sanganya
Umuriro wadutse ku ibara riva mu ntara ya Karusi irija mu ntara ya Gitega waturutse ku ikamyo ipaki y'igitoro yagize isanganya igeza hitwa Inyamawe muri komine ya Shombi ntara ya Karusi abari bari ngaho bemeza ko hari abaciye bihutira kuzana amabido n'indobo kuvoma iyo kamyo Severino barajingitwa yaraho habereye isanganya nawe nyine akaba yarakomeretse nubwo avuga ko atari karavoma igitoro nk'abandi aratubwira uko byagenze
kimwe isanzwe nari mbuye mwanga kurandura ibiharage niyo byo haruguru nzanumva imodoka ihenutse turi yaragenda zakura amungiye kuraba abantu baraza barayora ibyariko biraseseka ruga yaruca rumera kujya ku muntu abyo nko twese n'abari kure twaciye dushikiye mana nacyo nabagurutse ndi ku
we ntiwari kuravoma ibitoro
eh nambiye kurandura ibiharage
ariko hari abari ko baravoma igitoro
bariko bayora nyene byariko birameneka byariko biraseseka hasi nabari mu mugazo barashikiriwe bashe
uno musore we aremeze ko yabonye uwateje uwo mucanwa
sanswe twariko turarengana ariko turahita aje umushoferi atwari yindi kamyo itari yapine Gitega cyarayihagarika ayihagaritse asanga abo bandi bamaze kugira ingorane abo bashoferi yaguye hanyuma aca babwira ngo nimwigire inyuma aca babwira nimumpe kibiriti amaze gusaba icyo kibiriti cyatura kapito kajya aye akavamo amavuta ya mote cyaragaturira gaturiye cyaraterera mu mwe modokari abantu bose bari kubarahita niko gushikirwa n'umucanga
uyu musore ati uno muriro waruteye ubwoba ko warandagata ku bantu bahita
je nari kundarengana mu bisanzwe mpita kuko abari ko baravoma barashobora kuba bariho mugaje nari kundarengana kuko uko warengana ubuke karikara arakana wasanga uri ko ufashwe
abagwaje bahuye nivyo vyago vyisanganya y'umuriro bafite amakenga yaho bazokura amahera yo kuriha amafagitire Yeremia Kadende numwe mu bagwaza ayo makenga ayasangiye na Suzana Miburo umutamakazi w'imyaka 61 numwe agwaje umuhungu wiwe yahuye n'iryo sanganya ry'umuriro
cyo maze kumva yuko iryo barari guhuye naravuye muhira ndagenda sanga umucanwa watse hano watse abantu sanga bariko barakoma induru ngo abantu batikiye ukuntu iyo sanganya yabaye yarabaye ukuntu tutari tutsitetse kuko n'abana bari bavuye ku mashuri barashikiriye ugwaruka urimo twovuga yuko rero twege bene gihugu icyo twosaba twosaba yuko bodufasha kukubera harimo abishoboye Mujya mutama ni masikini afise kuboko kumwe hariho nabandi batishoboye kandi ni nka twese niko bimeze n'uyu ni impuzo
Petero Nkuriki yavugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi aremeza ayo makuru akavuga ko umugabo w'ubwenegihugu cha Tanzania yikekwa kuba ari we yateje uwo muriro yamaze gufatwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza Petero Nkuriki yagiriye kasa abanyagihugu baba ku nkengera z'amabarabara cyako bene ivyo biduga bitwara ibitoro kwirinda kuja kuvoma ibitoro mu gihe haba isanganya y'ivyo biduga uwo muvuga iby'ubushikiranganji bujeje umutekano mu Burundi aravunira akagohe abo banyagihugu ababwira ko bishoboka ko ashobora gucaduka umuriro uteze isanganya ikomeye nk'uko vyaraye bibaye canke bikaba bibikuruta ku makuru avuga ko bari abasize ubuzima muri iryo sanganya Petero Nkurikiye amenyesha ko atawapfuye ariko hakomeretse abashika 50 muri abo 15 bakaba babaye cyane muri komine ya Shombi ntara ya Karusi hagati mu Burundi Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda gongeye kwegeza inyuma ku nshuro ya gatatu urubanza rwabo mu muryango wa Rwigara kubera inzitizi zishingiye ku bwunganizi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirusa ariko arakurikirana iyo nkuru Eric mwiriwe
Mwiriwe neza Diane
Izo nzitizi zifatiye kuki byifashe gute
izo nzitizi nkuko warumaze kubibwira abakurikira radio ya Amerika zazamuwe na madame Mukangemanyi Adeline Rwigara ubyara Diane Rwigara akabyara wa mahoro Anne Rwigara bariganwa mu byaha byo guteza imvururu cyangwa se imidugaro muri rubanda ni ukuvuga ngo rero inzitizi ubundi bagombaga kuba bunganiwe na Maitre Buhuru Pierre Celestin mu mategeko ariko noneho bakigera mu rukiko umunyamategeko yabwiye umucamanza ko yunganira abakobwa ba Adeline Rwigara aribo Diane Rwigara na Anne Rwigara gusa, kubera ko ngo Adeline Rwigara arabona uburemere bwa dosiye ifata impapuro 600, akavuga ko kugira ngo uyu munyamategeko umwe gusa Maitre Buhuru Pierre Celestin ayinjiremo ari umwe bitaba bishobotse, kubera ko we aravuga ko byamugora, agasaba ko abona uwundi munyamategeko umwunganira. Ni ukuvuga ngo rero yabwiye umucamanza ko yumva yanahisemo ko agomba kunganirwa na Maitre Gatera Gashabana.
Hanyuma ugo rubanza rwa rwitabiriwe n'abantu bangana gute, icuka cari gute aho bari baje, aho bari kuri go rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge?
Navuga ko kukijyanye n'umwuka wari umunsi wa gatatu bagezwa mu rukiko, nuvuga ngo rero buri munsi uba ufite udusa twawo uhereye kuri uyu munsi. Icyumba cy'urukiko cyakubise kiruzura, uretse no gukubita kiruzura, ariko noneho ubutabashoboraga kuba yapfa kwinjira mu cyumba cy'urukiko igipolisi kitamusatse ngo kimenye ibyo afite. Ni ukuvuga ngo rero urebye wenda nk'abantu bari bitabiriye urukiko bari abantu benshi cyane, havanzemo abadiplomate bahagarariye za ambasade zabo hano mu Rwanda n'abandi bakozi ba za ambasade. Honge kugaragaramo Maitre Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PSC Imbera, kuri ryamaze gucikamo ibice. Gusa nanone ku kijyanye n'umwuka mu rukiko, umucamanza yabanje kwihaniza itangazamakuru avuga ko nta munyamakuru n'umwe wemerewe kugira icyo afata yaba ijwi n'ishusho, kubera ko ngo ubushize barabifashe barabitangaza bitemewe. Anabarindisha niba ariko narivuga inzego z'umutekano ku buryo zaduhojejeho ijisho, ku buryo iyo bafata ufata ijwi cyangwa se ishusho aho mu rukiko byari yategetse ko baza kukwambura ibikoresho bagasiba ibyo bafashe byose.
Eric, hari icyo umucamanza yavuze, tugarutse kuri izo nzitizi, hari icyo umucamanza yoba yazivuze ko
gato kuri izo nzitizi? Uretse no kubona wenda madame Adeline Rwigara yasabaga ko yunganirwa na Maitre Gatera Gashabana, yanasabaga ko umucamanza yategeka igipolisi kikamuha amwe mu mafaranga cyafatiriye iwe abarirwa mu mamiliyoni menshi, na nubwo hari abavuga ko ashobora kuba azigera muri miliyoni 100. Arasaba rero ngo gitegeke ko urukiko rutegeke ko igipolisi kimuha amafaranga kugira ngo abashe kubona ay'ubwunganizi. Ku cyemezo rero cy'umucamanza yanzuye ko ari uburenganzira ntahungabanywa bw'uregwa kugira umwunganira, agendera ko Maitre Gatera Gashabana azunganira madame Adeline Rwigara, ariko noneho anategeka ko ari urubanza rwihuta ku buryo ari bigomba gukorwa vuba, bagahabwa umwunganizi bakigana dosiye bakabona kuburana. Gusa ku kijyanye no kuba urukiko rwategeka ko igipolisi gitanga amafaranga y'ubwo bwunganizi, umucamanza yavuze ko ari dosiye nshyashya mu rukiko atakwinjira muri dosiye itararegeye urukiko kugira ngo avuga ko ntacyo yabivuga.
Urakoze Eric. Isango rindi ni ryari ryatanzwe?
Ni ukuvuga ngo ikindi gihe cyatanzwe ni ku itariki ya 13, ni ukuvuga ngo harimo umusibo w'ejo gusa, bakongera bakaburana ku isaha ya 2:00 za mu gitondo.
Eric Bagiruwubusa, turasubira amakuru yacu yo hanyuma. Urakoze.
Ndagushimiye Diane.
Tariki ya 11 ukwezi kw'icumi ni umunsi wahariwe umwigeme. Twifurize rero umunsi mukuru mwiza abigeme bari kumviriza Ijwi rya Amerika. Uwo munsi ukaba ushitse mu gihe mu gihugu cy'u Burundi ibice biri hagati ya 60% na 70% by'abigeme bafite imyaka iri hagati ya 15 na 19 bamaze kwibaruka. Ibyo bigatuma abigeme baharugwa mu bihumbi baheba ishure ku mwaka bakagenda kwirongoregwa. Leta ivuga ko igiye gukomeza amategeko kurusha uko vyahora kugira ngo ikingire abana batarakwiza imyaka baja muri baheba amashuri bakaja kurongorwa. Reka ibyinshi kuno nkuru tubaze umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza.
Amatohoza yakozwe n'unani gwitaye neza y'abana FENADEB yerekana ko mu Burundi abigeme bari hagati y'imyaka 12 na 19 bageramiwe cyane no gutwara inda batifuza. ibitigiri byerekana ku bice 11% by'abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina 7% bamaze kwibaruka nayo 3% bafite imbanyi yabo ya mbere. Ayo matohoza nyene yerekana ko hagati y'umwaka w'2009 n'2015 ho nyene abigeme baba 2012 bahebye ishure bitewe n'imbanyi batifuza. Igisata cya ONU cyita hibondo na cyo UNICEF cyerekana ko ibice 8% by'abigeme bari hagati y'iyo myaka ariyo bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina 6% bamaze kubyara nayo 2 bafite imbanyi yabo ya mbere. Icho gisata cemeza ko bakobwa bataroye mu ishure basaminda ku bice 19% mu gihabize bari ku rugero rwa 4%. Iruhande y'izimbanyi zitifuzwa abigeme bari muri iyo myaka banarongozwa akenshi ku nguvu. Esperance Ntirampeba twashyira hamwe ry'abakenyezi bishinze kugwanya malaria na sida atubwira imvo nyamukuru ituma abigeme baja kwabirwa batarakwiza imyaka 18 isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Akenshi cambere twabonye nuko ari ubukene kuko hariho nk'umwana w'umwigeme kenshi byo twagenda turabona ari nk'igihe nk'umwana w'umwigeme usanga nka nyina dufate nk'imfubyi agasigana nka nyina wiwe ugasanga nyina wiwe ntaco yishoboje mu gihe nyina wiwe abonye yuko afise haje nk'umuntu aserutse afise amafaranga uca usanga yikoze kwa wa mwana we w'umwigeme ati nta kundi ja kubaka kugira ngo turabe yuko twobaho kugira ngo turabe yuko aye batoyi babo bobaho. Urumva muri ico gihe aja kubaka kugira ngo ashobore gufasha abatoyi biwe mugabo nawe aratakaje ubuzima bwiwe kuko ahevye ishure.
Uko guheba ishure bizana izindi ngaruka mbi zitari nke.
Ubwa mbere nta magara meza aheza ngo agire kuko mu gihe aciye atwara imbanyi akiri muto usanga ageze amagara mabi cyane. Hanyuma kandi uca usanga n'imibereho yiwe idashemeye kuko mu rugo hari byinshi atabaramenya. Hanyuma kandi aragira n'ingaruka mbi kuko urumva mu gihe agiye kubaka akiri muto ni hahandi uca usanga ariko aravyara abana benshi. Kandi muzi ko noneho n'igihe tugeze mwubu abana benshi si yaraze murabona ko kuvyara abana benshi ubu ari ibintu ari ngorane ikomeye cyane.
Kugira ngo iyo ngorane ihere umufasoni Ntirampe basaba ibihano.
Nuko twovira hasi rimwe mu kurwanya uwo mugirwa wo gushingiza abana babigeme ku ngufu kandi hataragera. By'ukuri uwo muntu yafashwe yashingije umwana wiwe hataragera agahanwa by'ukuri. Uwo mwana w'umwigeme aratakaje byinshi kandi n'igihugu kirahahombera byinshi mu bijanye n'iterambere ry'igihugu kuko mu gihe ariko aravyara nk'abana benshi cyane nke abana bakurikirana n'ingoga hariho byinshi adashobora gukora mu bijanye n'imigambi y'iterambere ry'igihugu ari hahandi usanga aguma atera subira inyuma. Dutera kama leta y'u Burundi kw'ico kintu vy'ukuri yo gifata mu minwe igahana igashiraho itegeko igahana umuntu wese yashingije umwana w'umwigeme ataragera canke uwo muntu yubakanye n'umwana w'umwigeme atarakwiza imyaka isabwa n'amategeko y'u Burundi.
Ayo mategeko leta iramaze kwiyumvira kuyakomeza kurusha. Martin Ivyabandi umushikiranganji w'agateka kazi na muntu n'iterambere ridakumira.
Uwo munsi ushitse leta y'u Burundi iriko ikora itiziganya ngo ishigikire agateka n'imigambi y'abigeme babayabaga mu gushiraho amategeko no gutegura amapolitike n'imigambi bibakingira ikumirwa mu buzima bwabo bwa misi yose ikanabateza imbere kandi nabo nyene bakamenya ko imigambi yabo ari ntangere mu iterambere ryabo n'igihugu cyose. Ihangiro ry'u Burundi mu 2025 nuko abantu bose bokwishira bakizana mu mateka yabo n'abigeme badasizwe inyuma. Intambamye zifatiye ku migenzo imwimwe icatsi ndaro mu gihugu ifatiye ku butunzi n'ibindi ko zoba byatorewe umuti.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme ku isi watanguye guhimbazwa mu 2012. Uburundi bwatanguye kubushiraho umwaka umwe nyuma yaho. Ku isi yose uko umwaka utashe abigeme bari hagati y'imyaka 15 na 19 bagera ku miliyoni 16 batwara imbanyi batiyifuza nayo bari mu busi y'imyaka 15 bazitwara baba miliyoni nk'uko amatohoza unavyerekana. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Hello je wirikaneza urakenuye unaho twerekeze mu ntara ya Mwaro ivugamwo ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero atandukanye. Mugenzi wacu Raisa Liliane Inamahoro yagendeye ishure nshingiro ryo kwitaba akabari muri commune Nyabihanga asanga utwana dutandatu dusangira intebe imwe gusa umwigisha umwe nawe akigisha abana bagera ku 120. Dukurikira inkuru yaduteguriye.
Ishure shingiro ryo kwitaba muri zone na komine Nyabihanga riharugwamo muri rusangi abana barenga 900 kugera mu mwaka wa gatandatu. amashure yibonekeza mu bitigiri byinshi kuruta yandi akaba ari umwaka wa mbere urimo abashika amajana 236 umwaka wa kabiri wiga mu abana 200 hamwe n'umwaka wa gatatu uharugwamo abashika 155 byumvikana ko bitoroha mu bijanye no kwicarika abano bana intebe imwe yicara ko 5 canke 6 mu giye ari kuye kuba yicara ko abana 2 gusa nkuko twavyiboneye ibintu bija kunyuka iyo hageze kwimura ibiri ku kibaho aho biba ngombwa ko 2 bicaye ku mpera bahagarara mu kurindira ko bagenzi babo baheza kwimura nabo bakabona gutangura aho naho niyo badaciye babivamwo kuba babana bakiri bato badatahuriza ingorane z'ubwinshi bigiramwo bituma baca baguma basinda mu mwanya w'ivyigwa bapfu mugundano aba ni bamwe mu myaka ya mbere n'iya kabiri bayaze n'ijwi rya Amerika
bakuma bangunda bakuma bagwana kandi bakaguma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi
bora baguma bayisonerika y'iwanje ubu ndayikure bakanyankira ko nandikira ku ntebe
bora bapfuka ngo mikite y'amakaye bagaca baguma bansunura wa mushina cyangwa kuri ubu hamacinda mukubita kwace tugwana wa musa kubera yarasunuye yashaka ngo yicaye ku kibanda kinini hamacanga ubita ingumu wa mu mugongo hamaca turagwana
ubu bwinshi bw'abana bugira ingaruka ku barezi babo mu kutorohegwa kubakurikirana nk'uko bikwiye niyo Ngabire Jacqueline umwigisha wo mu mwaka wa mbere yigana ingene bimugora gufasha aba baregwa baguma basamara abandi basohoka hanze bikamusaba gukoresha umwanya munini urenze ubutegekanijwe ku kigwa cyose
ndiko ndigisha bamwe baratamba abandi baricara nkaca nsanga ndiko njana nabitwe ngo bari imbere kuko nkubisa kagohe gatonyi urabasohoka simenya ngo basohotse nkaca nsanga uko nashaka ku rudome bagwiga bakarumenya neza siko biheza ngo bigende nkahariya nkate nka Simplice kariya Simplice haguruka hajya kahagurutse niko kareha yategerezwa kuba yiyegereye n'imbere ntaho ndi bumushire ari hariya rero nta cyangwa abone ibyo turiko turagira ino kandi baramukingira kandi nanjye ntaho ndi bumushire
ubukene bw'amashure muri kano karere niyo mvo y'ubu bwinshi bw'abana kuri iri shure ryo kwitaba nkuko barandereka Jean Berkimas aserukira abandi bigisha aha kuri iri shure bisigura
kuko iri shure ku mutumba wa Taba wo mutumba wa Gitaramo karere nta shure shingiro usanzwe ufise bikaca bituma rero abana bo kwize kuri uwo mutumba baca baza kwiga kuri uwo mutumba wa Taba hasanzwe hari ishure shingiro rya Taba cha tugira ingorane zidasanzwe uravye no mu wa gatandatu abanyeshuri bategerezwa kuhaba so bahari abanyeshuri bashika ijana n'abandi ndukuva ni gitigira usanga kirenze umwaka wa gatandatu
abavyi barereye kuri iri shure batewe umutima uhagaze ko ari nkamwe atagikozwe ubumenyi bw'abana babo bushobora gusubira inyuma uyu muvyeyi arereye abana batatu asaba leta kubagarukira kugira abana babo bige neza
twikintu kitubabaza uza wumva umwana hari ngo twege ngo twabuza gatabo twigamo abana bari bafise ubwenge nuko baburaho bicara bakaguma bagundana ari beshi gusaba rero ko leta yugumi dufasha nyabunika ku kongereza ibibanza abo bana ntibabora aho biga kandi bafise ubwenge
kuri zingorane ziri mu gisata c'indero aha muri komine Nyabihanga na Karutimana Domitien umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri no komine aravuga ikiriko kirakogwa kugira iki kibazo gikemugwe
birasi birashaje dufashanije n'abajeje intwaro muri komine kwarashitseho turaraba amaze kuduha raporo kizojana n'ico cyubaka ibyo birasi naho bishitse mu bihe twugarijwe n'ubukene tuzogerageza kaca nk'idutabaze hejuru rwego rw'igihugu kumbure baze kudufa fasha twizeye ko abigisha batwemereye bemeye mu gihe bari ko bakora do programa muri iyo shure rya Taba abigisha ko ngirango umushikiranganje agiye kuturungikira vuba na vuba abaza kugira ngo baze barafasha nyene no muri iyo myaka ya mbere kuko murabona ibyo bitigiriko byo babirenze
tumenyeshe ko hamba vuye ishure shingiro ryo kwitaba rifise ubwinshi bw'abanyeshure hari n'irindi ishure shingiro rya Kavumu riri muri no komine nyene rifise ingorane nk'izi mukamenya ko komine Nyabihanga isanzwe ari nayo ya mbere iharugwamo abantu benshi kuruta izindi muri no ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika
Harakoze Khaisa Lilian na mahoro nkuko mubimenyereye nkano mangu misi yose ya gatatu turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no musi turagaruka ku ngwara y'urukusha iri mu ngwara zisinzikaje urukoba zisinzikaje urukoba rwo yafashe mugenzi wacu Diane Ndonse niwe tubazi byinshi kuri no
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakoregwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu agumaribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya ashobora kuronka atareka ari yagaza, ariko kugira umuntu amenye neza ko ari yo ngwara yamufasha ari kari yagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira ingwara bita muri laboratoire kugira bemeze by'ukuri ko agakoko gateri yo ngwara baba bakabonye na gakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya sigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje harashobora guca haza iyindi migera mu byo bita sil infection, umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kuwara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi, ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti. Byongeye urongoye umugambi w'ingwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ngwara uhabwa abantu bose barugwaye co kimwe n'abatarugwaye bafise imyaka kuva kuri 5 n'irenga. Ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi. N'ubunyene muganga Bucumi Victor arabitanga ku muco.
Abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata, kandi uzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afise ibimenyetso by'iyo ngwara ntazareke kumuzana kwa muganga, kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu.
Iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa. Aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bataramara imisirenga 8 bibarutse, indembe ziri ku musego, eka n'abanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse gutangwa. Ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu, ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo mu nda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba. Kuko muganga Bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mukwica iyo migera teriyo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usangira mu muntu kurukoba nk'imvunja imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kwinyegeza mu rukoba rw'umuntu. Usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza n'ukuri barashima uwo muti.
Abanyagihugu barafise intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukushi. Uyu muganga abasaba ko bo kwitwararika kugirira isuku aho babaye.
Cyambere no kukamenya, umaze kukamenya uco kirinda. Uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya.
Ni kuvuga yuko arimo ibijanye no kugira isuku aho babaye.
Birimo nk'uko mubivuze cyane cyane bimwe bita asenismadim iriye no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira aho gakoko kabemo aho bakabonye naho bakahapompa kugira katuzwe.
Tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'ingwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari nayo nkwezi yayo. Amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakinwe n'ukuri duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Inshuti bakunze mwari kumwe natwe mwakoze. Diane nahazwe na Innocent Kimenyi tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu.